Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumunsi wa gatanu hize kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka kwimbere y'impera yo mwaka w'2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi rumwe mu rugwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi batereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka mega ikintu cama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamwo abarundi n'uyuhe kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye George Nikizari mu Burundi na Johannes Marius Davide Genge bari mu Burundi nabo nyene mwiriwe neza bashika nta mwese turi kumwe murakome ngaho
namahoro bujumbura gombe namahoro kabisa
yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane rwose nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waja mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe reka dutangure kumwebwe George Nikiza
yego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cy'imbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ivyo biba nikihe ku ruhande rw'iwanje kandi nivyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri agati ya byose kuko kuva ubundi bucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacigwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasi yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe bitandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba uko ndabakigihe turavye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tatu tabonye ibyo ari byo hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyaba irindwi na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzojamo hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho nohashira cyane ko hari gukingiranira kw'abo bantu
Johannes Marius ndavyegenge mwe mubibona gute
ego je nange mbanje kuramutsa n'abari ko barumviriza ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simava nifata ko ikibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba utekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubwo y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact idagu kwinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise kuzene yaje ihari, iyo ni hagarara aho nyene. Kuko iyo umuntu adivize avuga ati Jove divise pour l'Union, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hani hariho intambamyi gacatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati aki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, acagire kirero acha arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation moje si devere mfatiye kuri jeunesse. Ndama ntanga akarorero gatonyi cyane, iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ubwo amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya burya ntabara cyane, icyo ni cyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe, mbere amafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshyira hasi za ngendo narigeze kuvuga mu biganiro nk'iki nyene, hari ingendo yatura tugabure n'ibyanka bisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo, utabihawe urindire uzoronkana hirya yejo utanose nawo habura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagira kiradukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira hirya yejo uzosanga ari ibintu bidokama biri ahandi ni kugira naka ari nk'icyajya ni kugira naka yirongere amadorari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indeba abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mu kanya gatoya cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke n'ukuri kuri ibi mugenzi wanjye avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abagateri baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvunira buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sizo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira vuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza. Igikomeye ni ukubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca
ego me
igihe tumuciriye igisoko nuko azogicamwe reka nje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyacano bw'itabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza n'uburongozi kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha
ego
hanini ni budashane yuko intwaro uburyo bw'igihugu gitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza
ego me Johannes Marius mu kanya gatoye cyane rwose amasegonda 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka goba rukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa inshu gute akanya gato cyane
ego nagiye kamaze gatanye nshirimbe kwa kakana ari kintu havuze yameze nk'ugiye wanse kuca navuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha oya burya nibyo navuze ati ntavyera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye no wonyereka George akambiye ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene kimuronkako nkacankorera kwica ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayishwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho si naho honyine fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nimeyo kibyabaye kuri Maconjo none si mwene ibyo nyene nibyo by'amabibasha kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko n'ukumenya kuva inyuma yuko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma iyi manipulation nayo navuga kugwaruka ugwaruka bitegereza kugira conscience ukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi dutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati imeno zenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio hejwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Didier Miriboneza. Muri hehe? Muri Bujumbura? Muri hehe?
Ndi Didier, ndi Bujumbura.
Yego, murafise ikibazo, murafise icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, je nagomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi ugwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga. Ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima, baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi, kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe. Uko uravye nko muri iki gihe, nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'ugwaruka n'ukuntu ariko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi, apana bukebuke ku bwinshi, kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka. None kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye? Twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu. Ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi, ibyo twe ntitubifatira ko, kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngufise ibijumpu ngo agutware imbwa. Rero ibyo ntitwobifatira ko, ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yo guteza imbere ugwaruka, kuko baravuga muri ntuze mwanditse ngo gushika muri demand plan kuko ugwaruka rwaba rwateye imbere kabisa mu Burundi. Ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no ugwaruka gusa, abatagira akazi no ugwaruka gusa, abicwa no ugwaruka gusa, abantu ibiyayura mutwe no ugwaruka gusa, ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha akazi kubura ariko bagakereya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mwiyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cyotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda.
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon. Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nataka gushikiriza twebwe jepi tubara kumva ukuntu mu Burundi ebe kwama turi mundiane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kaza mvuga ati cy'ubukunzi kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi agukoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera bamwe natwe bajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twobona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari filisharije.
Murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo ikane by'umubiri bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo nibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitike byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro babatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe muntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiworeka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impanuro mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnel akarondera inge nayishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwa kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisho ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanka ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ngorane ikindi naco ngombaga ko cyane Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kubabaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma indi kwarinda sindi nicaricyo ibyo rero biri mu banyepolitike bari ku butegetsi biri mu banyepolitike batari ku butegetsi cyangwa muri opposition ni guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe n'abajene bazofatira conscience bakabona yuko akazoza kigihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwira iyo bajya
ego mereka duhe ijambo
n'ubuzima kufata bati dukeneye kujaha dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana
ego me Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihuta cyane
je nande na bagomba manze mereka iki ahereje ko George manira mushigikira ku kantu gatonyi hariho ikibazo cha makwido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe byo biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete cyo honyene yanda muhakarero gatonyi cyane ejo bundi se kera bari ko baraba abigisha muri university aho dosanga muri kaminuza y'u Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni ibintu biri mone current none mwibaza yuko uwo yari politike yari karagira cyane n'imwe byo kwiyuganira ko nyene bino kubwira aho ratugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none ahandi aho dosanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo DJ yavuze cyuko ari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi kuko ugasanga ngo babateguye hari ikintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwengero ugira ubwo bavuze ubwengero ashobora nawe nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa ico nuvuga no hano ruza kumujiza nko mu nama kazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki kuko bari uwo niwe adafise vizio kandi bazodutera ibibazo mu minsi zoza nawe ubundi ho kugera bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze
ati abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa ngo girango bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2002 ngo 2002 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabane niba nkatu niba nkabisabe bihagarare n'iki gihugu cyo Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwunda haje niho byo banavyiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhingira fundi yuko umuntu azokwamazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugaruka akarukubera nibyo niko kabisa hari ugaruka gwinshi rushomereye
akarereza
amafaranga makenye n'utuyoga dukenye cyangwa n'agatabi ugasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
turabwira ugaruka gwacu gucyo bizari bi cyane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kujya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kujya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwica utakoreye
ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi n'ibi ko ingana kamatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda yiyamamaze hamuyatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo ishyiraho rwawe hamagara ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakishije
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumbiza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ya Amerika haragakiza muri neza miriwe neza murakomeye murafite muri hehe
muri province Rumonge
murafite icyumviro mose ikibazo ku kiganiro tuko turagiye cugaruka
yego ndafite icyumviro ngo magishikiriza natane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite ingufu zo gukora nyinshi bagakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ni rero politiki ariko yari tanze nabi kuri abo bantu umva bicabi boneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibashobora kwishimira mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo dusaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umuco muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kizere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza rega duhere n'ijambo. Ndayishimiye, ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
munafite ikibazo mase cyiyumviro zuga ku ijambo
ego ahanini tenagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Gere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyanke kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe, tubasize mu rukundo, tubasize mu rwamvo, tubasizehe. Hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa, ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyize muri iyo leta wahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero jya novuga nti abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe. Ntibame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo, ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ariko babigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza bigisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo. Ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani, bakureho politiki y'ingwano kwa mara ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Nimubuga ntanini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kadoza kari imbere.
Ndashimiye, ndagushimiye ku cimbiro mushikirije kana namwe hagakiza. George ndashimira vuze kiyazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero, batabona kure, bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza ugwaruka rumererwa neza. Ikabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ku iki akanya gatoye cyane rwose munsi munotumwe.
Murakoze. Ego nivyo nje ndakubwire ikiseke kutabona kure kw'abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise quatre strategies de croissance et de lutte contre la pauvreté. Ni umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza. Yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma abajeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro haburiki. Yandakubwire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategi ya development durable de tourisme strategi ya industriel strategi de bonne gouvernance hari ama strategi menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro. Rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mundi unagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu byuko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kuvyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abinyatadenagije arabizi aho imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo naje ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
yego mereka
umva rero nari ibyo nibibazo byo dacinsinyo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe
yego me
niho hari kibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ugico uvuze kubyashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kugerekeye kuna kure kwa tetsi kwa barongozi b'igihugu mu kanyagato cyangose
mu bisanzwe gye nico nahereko humbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanye politike bacu biterwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mutuntu twotuna turiya akatudukorose kunuko hari aho bahora bitama nabadacikana ugasanga bose basagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubagugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzanje George bishobora kujya mwibi nyene nimba leta ihari yarateguye programa ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi kunuko nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishize mu ngiro ariko bigaca biza gushigwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane je ntandansa vamwe ndemeye wase wameye wemeye n'ivyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwe bariwe bamukura cyane bamubandanye hari mikino cyo umugenzanje avuze nibyo se kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenda kiza desije yari mu gasho none kumenda nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni nyene ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo n'icyo cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday watu baza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere yana tanza karoero koroshe nabiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwe arabufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvuye iyo malaria arakira ni byo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraba neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondelera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi biradio ijwi rya Amerika Emmanuel Nyeneza Emmanuel muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyimviro egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi duga ku ijambo twumve Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagare mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo ushya ntahe George Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
yego yego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no kuba ko daso context l'analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi de mettre l'accent sur les objectifs visa pouvoir l'emploi no kuvuga yuko kugikiza abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo yanteze mu Burundi umengashikiye yuko chaque fois ko hagiye matora aba generator abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma babapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu biranda kubwire yuko n'ibi bizihu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi baduhava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfuzi zintu na kabiri aba kuri kinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma ntendukiye gatoyi bona hariho abajeune abantu ugwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15 na 30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene basobora kungene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba kegeroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakobere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye iby'ubutungane no kubafasha kuko
n'indero n'inyigisho egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye imana mwiriwe neza mahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
turafite icyumviro
ego duga ku ijambo
ego mu Burundi harakwiye yuko ugaruka muri bino bihe bitoshobora kuzarumviza abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuyemo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfunzwe rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona ugwaruka ruba ruriko ruzingukiramo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko ugwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abanyepolitike basubira no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abagwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izo bya politike byaba abone politike adashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi mabiriya na muri yatubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenye imana reka duhe ijambo Felix. Felix muri neza
mune cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nafite icyumviro ndagoma nitwaje tugane tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abarusha gufakira kandi ngo nzara n'inzaragiza mu bisanzwe nabantu b'urwaruka naho jewe niko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabeka zakaje kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bari kubarandanya ariko bibakira amazu naho gupfa abana babo baje kuma babaho muri bose be natwe tuzira tuba ibintu by'ibyerereje ntarandiriye murakoze
murakoze cyane rwose Felix icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30
ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George je sinigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyora gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cyuko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza nkavuga ni oya sinadakaruka kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngo ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko baragira ibibazo kunuku je ibyo ntabyo nzi mugabo birashoboka ati bariho bameze kuno bazagira ingorane baze nkuku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko hanyuma jewe ari kintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo akabagira ibiganiro ibiganiro nama avuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko ntibitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremo n'urwaruka baca bababwira bati fero ridire diyu ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umenye politike kanaka niyagurana naho bagakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego canke oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora nirukeneye ubwo ibyo izo nzoga ujya kumuha uno munsi nirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ariko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzozunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu nyi yababyabahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugane bavuga ati ntacyo nkeneye hamugane zo kugikora genzo yari naraye bakemeza bagati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hati yaguye akabyica
reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya nivyimwe vya Bimenye Imana na Felix mukanye gatoyi cyane gose baba kwisa
numva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera icyo twari ko ndinduse tuvuga no musi ni kibibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite cyo nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho utaraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo gushikaho nja kuri booking cyane ku kibuga cy'indege cy'indege dija muri Uganda mugeze ntafite yonja uja uja muri Ethiopia muri Afrika yeto hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo no hanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese hari hose yiyumvira mbe mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivyo ushoboye kubishikako niho uronka ingene abantu bagufasha n'abantu bagira aho bahera nayo ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose kufata iyo ntumbero nkuko ari bigeza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Patrick Aligitega Patrick muri Veneza
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ari ni James icyumviro
yego
uyisanzwe politike y'u Burundi ivyo abanye politike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene sanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banye politike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende ushire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyene ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo honestly
ego na kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiye kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure utwituro nka experience yo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni kintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi murakoze
urakoze Patrick rega ijambo honest forum mukanya gato honest forum mwiwe neza
mahoro neza
murafite ikibazo cy'umviro kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu aba tumire twe kumwe
jewe narashaka guterera cyane tufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki bubunye tugafata n'abadukuriya tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babasise ukuntu baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mu cyanditse mu masezerano mwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuye
akanya karagiye moshe ntahe honest for sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba hari abantu bavuga bati twebwe ntituzyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri kubijyanye n'ibinyene byo gwaruka dufatiye mu bumushikiranganje ugwaruka muri kino giye mu gihugu none yo bari mu gwaruka cyangwa yo bari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha mushya ntahe onesfor reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hariho ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasegonda 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitarike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ari turaza inyandiko n'ibyo banyitrike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nk'ibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nkubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma bibyotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane bose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihafise ishira hamwe
George Nikiza
irasaba yuko arongera amuhase experience ibaza yuko aba jeune bogerageza iyo n'isilasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
rego reka George reka dujambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanya politike reka ugaruka amasegonda 30 nturenza
jewe ndera ku mpanuro no habanye politike bwa mbere bwo ko niwo ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanya politike bomenya yuko bategerezwa nuko ubonezwa aragiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye hama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya ku byo
bakubaje
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ukwaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye ingenieur yadufashe mu nge bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika.
nobody like you. Ibishimo, ibishimo nibihenda eh. Oh, yeah, 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 yeah. I will hold it down. You better, better treat me right.
Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.